Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi ijwi rya Amerika riri ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Birashika rero yuko leta kurikije ibihe turimo bigashika yuko isanga hariho uyu cankuriya atashoboye kuronka ya mafaranga y'agaciro uko ayipfuza.
Uyu ni engineer Manirakiza Com, umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ubutare, agataka n'amasoko ntangangufu ku kibazo cy'amadovize, mbese amafaranga y'agaciro bigirero n'ingaruka mu kuzana igitoro mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru ariko tuyahere mu Rwanda, nyuma y'amatora y'amajonjoro yabaye mu gihugu muri FPR Inkotanyi, inama nkuru y'ishyaka yateranye i Kigali uyu munsi yemeza kandida wabo ko ari Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru wacu i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric, we, Paul Kagame yabyakiriye gute uko kwemezwa nk'umukandida?
Nkuko wari umaze kubivuga, atowe nk'umukandida uzahagararira ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Ni ukuvuga ngo rero akimara gutorwa, Perezida Kagame yashimiye abamutoye, avuga ko yishimiye kuba yahagararira ishyaka rye ari naryo akuriye. Gusa yaje kumvikana avuga ko ubundi nk'uko mu myaka yagiye itambuka bagiye bamwemeza akagenda bahagararira, ubwo ni ukuvuga manda ebyiri zirangiye, ko ubundi hagombye kuba ari mu bayobozi ba RPF Inkotanyi nabo bashaka undi muntu wahagararira iryo shyaka. Ni ukuvuga ngo rero uretse nk'uko yavuze abo barwanashyaka ba FPR Inkotanyi ko babimusabye, hagakubitaho n'izindi nyandiko z'Abanyarwanda basaga miliyoni hafi eshatu n'ibihumbi 700 bagiye basaba ko yakomeza gutegeka, ubundi kuri we aravuga ko nk'uyu munsi ubwo bamwemezaga yagombye kuba afite ingoni y'ubuyobozi ayihereza undi. Akavuga ati rero nubwo munyemeje ntakabuza ingufu z'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi zifite turazizi, gutsinda ni ibintu bidashidikanywaho, ariko tugiye gukora ibishoboka muri iyi myaka 7 mbahaye umukoro umwe mutekereza ku kuba kuhazaza h'igihugu, no kuvuga ngo hari hashakwa undi muntu wazamusimbura. Perezida Kagame rero yarebye mu bakiri bato aravuga ngo ejo hazaza h'u Rwanda ni ahabo. Aravuga ngo nk'uko FPR Inkotanyi yabohoye u Rwanda muri 1994, hari abari bavutse mbere y'imyaka ho gato, hari n'abavutse nyuma ho gato. Akavuga ati hagati aho muri abo ngabo hari uwagombye kuba yiyumvamo kuba yaba perezida. Perezida Kagame ariko agashimangira ko kuba perezida bitaba ari ikintu gihutiweho, uwagombye kuba ari perezida umusimbura yagombye kuba ari umuntu ubikwiriye ufite ubushobozi. Aravuga ati rero batangire bimenyereze ibikorwa bya politiki, kuko kuba perezida ntabwo ari ikintu cyaba nanone gitunguranye.
Eric, ndagushimiye cyane rero, hanyuma ubw'iyo nkuru nanone turaza kwigarukaho twitonze. Urakoze. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi, aho umushikiranganje w'ubutare, agataka n'amasoko ntangangufu, engineer Manirakiza Com, yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura, yemeza ko nta kibazo cy'igitoro kiri mu gihugu. Umunyamakuru wacu Fidelite Yishatse yari muri iki kiganiro, yaduteguriye inkuru.
Kuva mu kwezi kwa gatanu mu Burundi hagiye haribonekeza ubukene bw'ibitoro. Kuva bigitangura gukena, umushikiranganje w'ubutare, agataka n'amasoko ntangangufu, Com, Manirakiza, mu nama nshingamateka yavuze ko iryo kena ry'ibitoro riva ku bukene bw'amafaranga y'agaciro.
Igitoro mu Burundi musanzemo bizi neza yuko sico dukura mu Burundi, igitoro kiva hanze, hanyuma hanze naho amafaranga y'u Burundi ntakora, hakora amafaranga y'Abanyamerika niyo rikoresha cyane kugira ngo icyo gitoro gishobore gushika mu Burundi. Birashika rero yuko leta kurikije ibihe turimo bigashika yuko isanga hariho uyu cankuriya atashoboye kuronka ya mafaranga y'agaciro uko ayipfuza, ariko leta ira yatanga ariko ugasanga kumbure uko yayipfuza siko ayaronse, bigacha bituma rero kumbura igitoro cinjira kiba gike ugereranije n'ababa bagishaka abari.
Ariko rero haciye iminsi mike muri ubwo bushikiranganje nyene imvugo yarahindutse itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2017 mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kome Manirakiza yaremeje igitoro kitegeze yikena mu gihugu kandi ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro atigeze atuma igitoro kibura.
Hari ubiko buri Gitega, hari ubiko buri Bujumbura, hirya no hino hari ubiko bw'aba basanzwe bacuruza igitoro, mwebwe nyene mukibonera kugira ngo hari amakamyo mubona gumashikana igitoro byose mukavyerekana, mwebwe nyene mukabona yuko igitoro mu Burundi gihari. Nta kibazo cy'amadivizi n'umunsi gihari kubera yuko niba mwarakurikiranye igitoro mu bisanzwe banki nkuru y'igihugu yahora irekura amafaranga y'amadivizi ku bantu bayakeneye. Hariho uburyo bwinshi bwatanzwe ku bantu basanzwe bazana ibidandazwa bivuye hanze, abantu basanzwe bari mu gisaka cy'igitoro nabo nyine bararonse.
Mu biyo by'umukuru w'igihugu hoho batangira isiguro ihushanye n'iyo mu kiganiro avuga iby'inzego za leta bahaye amenyesha makuru kuri wa gatanu mu ntara ya Cankuzo ku kibazo cy'ikena cy'igitoro. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa we wati hari ikitaguzwe
bwa mbere hoho hari abantu barose y'amafaranga y'agaciro agenewe kuja kugura ico gitoro aho kukigura bayakoresha mu bundi buryo, hari n'abandi bindi gitoro. Igitoro cyari kigenewe gukora ibikorwa bya misi yose by'igitoro gikoreshwa mu bugizi bwa nabi. Nabo igitoro cyakoreshejwe mu guturira abantu, mu guturira imiduga, mu guturira amapine. Igitoro kitari gike cyane cyagiye gusambura aho kubaka. Izo zose rero byarasubije inyuma.
Naho biri uko ibyo byaturiwe byabaye haciye imyaka ibiri, hari mu gihe hari ko haraba ukwiyamiriza gusubira kwitoza kumukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Ariko rero muri ico gihe ubukene bw'igitoro ntibigeze byibonekeza. Icyo twamenyesha nuko hari izindwi zibiri igitoro kiboneka ukuri kwamye mu gihugu. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Tuve i Bujumbura tugiye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, aho umunyagihugu yaraye yitabye Imana ahejeje gukubagurwa n'abasirikari bo ku kirindiro cyo ku mutumba wa Cahi. Abajejwe intwaro bamenyesha ko abasirikare batatu bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze araduhaye inkuru.
Jumapili Federico niwe yaraye yitabye Umuremyi inyuma yaho yarahejeje gukubagurwa nk'uko abanyagihugu bo ku mutumba wa Cahi muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi babivuga. Uwo mutumba uriho ku birometero nka bitatu uvuye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ugabugwa n'uruzi Akanyaru. Sinamenye Fidel avuga ko uwo muhisi yazize kuba yariko aramutabariza mu gihe ari we yariko arakubagurwa ubwa mbere.
Kuwa gatanu nari mvuye Ingozi nza ndanguye uduhuzo naducururiza mu birambi ngeze aha mu cyahi nyene niho natamfatwa n'umusoda yaciye amanukana ku gisoda aho kuvuga ati uwo buzizanye Rwanda oya bati bavuga ngo ni bubikinda n'ubikinda barankubita burya hanarabuze inyo yarabuze
n'ubu ntiyo
barankubita barankubita batabanye nziza gasa n'uwundi umukozi nari ndaduhaye ntumwazize nawe badukubise batabatwinziza gasa. Uwo muhungu bise yitwa Jumapili yaraze kureba iyo nduru ndimwe ndavuza baca baramwirukana ngo hose ngo vamwo ngo zewe ngo uko ndimwe ndareba induru nicyo mota mumpo ze bari basize mu gaso sinovuga ngo bamwise gutya.
Uwemeza ko yabonye umuhisi Jumapili ahohotegwa akanabona n'urupfu rwiwe avuga ko nawe nyene yahaswe kubizira
cyari bamukubita ibirato basubiza gute bamukubise yaciye asusu kwagenda kugwa hariya mu kimuntuza mu bigondo basoda nabaca bava ngaho baza kumuhiga birutse ko namuramwe nyene baca baramwirukaga bamumanukanye mu bitaro bamukuye ngo yari yaguye nyene ngo bamuto ngiye kuraba ukuntu apfuye ari kiziga gucya ehe bace banye kwa ngo simba muze ko apfuye ngo ndabwo mu yabantu ngo mba naretse ngo bakaza kugira ngo bakabanza kwambara nyene bakaza kuzanga amaje uko ntibabagumukire ko ngo bataragira intuze hama yo banyirutse kugene na manutse yo muhire abategetse barahashitse nanzi rero bacora telefone cyandagaruka
sebukwe bwo yaraye ashengeye avuga ko imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati yabo basirikare n'abanyagihugu bo ku mutumba wa cha
abasirikare mbere bari batanye mwiyi minsi ukuntu bari bameze ntibari basaza ntawe gwaganira n'abantu bari banabwiye n'abantu ngo ubunyenyi cyaciye mu kato ngo ntirahagire ngo umuntu atataramanuka aca kwivuriro mukuri ntawe gwaganira mbere umengo byari bikoko
n'umuntu umwe bari baza
ego ntawe byaganira byari bikoko
nta munyagihugu n'umwe
bari byari bikoko
abanyagihugu bo ku mutumba wa cyayi basaba ko ubutungane gukurikirana abo basirikare
kintu umuntu yasaba ubutegetsi buri imbere ubutungane gukurikirana abo basoda hanyuma bagahindisha akababaro abo bahantu umuryango wabuze n'umutumba wabuze
byabo byakurikirana kuko barakoze ikosa kuko umuntu avuze ati uwo muntu zimuzo ni satani aza kubirambi avuga zirangurana ngo kimugirira nabi kandi mu bakize ubuzima barimo
abajejwe intwaro muri komine ya Mwumba baremeza aya makuru atangwa n'abo banyagihugu Emmanuel Ndayizeye musantere wa komine Mwumba avuga ko abo basirikare bari gukoresha ubundi buryo mu kubaza abo bari biketse akavuga ko batari gukoresha inkoni uwo mutwara amenyesha ko hamaze guhagarikwa abasirikare bagera kuri batatu bagirizwa gukubagura uwo munyagihugu yahavuye acikana kugira ngo bagikwe ko amatohoza ingozi muri komine ya Mwumba mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rero rivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hagati tubamenyesha yuko uyu munsi wahariwe ibidukikije mu Burundi rero wabaye akaryo ko guhimiriza abanyagihugu gutera ibiti uyu munsi mukuru wabayereye mu ntara ya Muramvya aho witabwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aya makuru turaza kuyabagezaho hatoya mbese mu makuru yacu ataha intameno
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi Ngonda ruzaniye twicarira ha kukarago bigabo nawe ni yicare ngaho kugatebe
ibyo twicare ka byose urabufise nakagwa tuyagira ko uri buka yuko bunyegere buyagira ku igufa
ewe bigabo nawe ntuhebura kwangera uracabaza yugwagwa kandi ntakimenya ni ibitoki byarengiye
Naje we nari kukabazanira none mwanteye ntiteguye ndabiko ndamaramara n'ukuri
uwa nyamba wabuze ugwagwa nayo ibyo zana byo mbona byuzuye mu nzu nabigabo niyashaka emwe arambwira ndamugabanirize
reka narindabizi ko atajuko ubona yo dutabara kaduke muri kibazo cya musaza we ndebere naco
ha emwe ibyandebere nyene Nakirageze yamara mbono mengo birago
nabara mumbarire mwanya kugira imana erega je wahanaje muti muri mukuri nandi natumbere ngaha no guciwe sinakiyeye
turahomi we yemwe niyamenya ko twagutumye kuri yacu mahavaza kuri duterera ngaha kuri kwimana
harimo nibyo guterana amacu
iyo
aho bazango biroro
niba
yewe yarampakije iyo ntiruka ngo ndamuzibukiye Yakira ntere
oya nimumbwire neza ibintu ngere byifashe nimumbwire ngere ndebere yubahutse akajya kujya mpuzi no kuri
Daruzan njya muta mamusaza yaragufise ndakubesha yarabanze yinjirwa muri umuntu nawe
ibyo byo wamengo nibisanzwe twagira ngo agiye kubasanga no kubarabira ibyabo
oya ntabaye jewe nabahajya nari namwiketse Mugabo sinarinzi ko yoshikanye hari aho rwara yambariye.
Mbe utamuhagaritse bibaza ngo arahetse.
Reka niba arantoze.
No no muntu mumeza ngaha ari inka n'igice cy'itongo. Umva uwo mu burindi umwana gute.
Ha? Mbe kutavuga ingene yaturubitse abana. Ubu basigaye ari biyerereye. Ya ndero ya Ruminata yabaha aho wayibonye.
Ariko muramukazanje ugaruka yonga ya mukam. Babana bavuga bunamye. Ubu barahindutse gato.
Reka si byo kuvuga. Didiye wewe wasigaye mu bandi. Em karuhariwe.
Kandi byo byose byavuye kuri ndebere nyene na mukiwe.
Na matamaga ntunze.
Urazi ngene babafashe nabi bariko barabarira ibyawe.
Hewe. Nandi ndi. Ubu rero aratimbikije mu vyataronde nkifuko.
Mbe amanyama sigaye afise nyene. Wibaza ngo uzomushobora. Bararaba umuntu emwe ukamenga ntajya karabye.
Nizere ko yanzu batayisambuye buca bayisubiramo ndakurahiye. Nzoruhuka ubutungane bo bakubise ntahe mu gahanga.
Oya nivyo. Umugani wawe byanse mu mashi n'ugushira mu migere.
Akira wambaga we. We ndabona kutanguye kujugumira. Ukwege duke intumara.
Nikwandi gitoro kitare gikamye. Kandi yo shaje kuzuzanyereka ugurira na inzore ngura wanga.
Warumye man. Ura zuaza ni noti gusa nzokugurira.
Zivaega wangu chaje fuchi mutama ngo ni data wacu. Azo nkunda gashako ndayaroni cyahumaganye.
Mugasha kidiyo. Kijya gitama tutabeshanye turakwiye kugikorerako.
Nubundi wa.
Aho nyene uraretse ivyaso bishyerurorera.
None gashano kigira guteka babu ko cyigita ngo ni umuvyeyi gawangu.
Hiwe. Kwegere ntacu. Reka kwigira bonosha. Abavyeyi banyu ni muzi yo baruye.
Kandi na Rose kwarizyo je na mani yuzi kinu no mukoya bikasiga nimitwe wangu
hewe ere gura menya ko ari wowe uri muhungu mukuru
none go
utegerezwa gu protege imari za so wawe muhungu
kandi nivyo wangu Rose
nizo
kumitwa bya kweli
ye
uva gutega joke
sindavyumva frem hewe umutama yaburanye kuvisire mwa Uyo mutsinda.
Kana wo wangu byanse nzamushiyo papa na mama baroyi. Ega wangu nta gufina.
Sinavye
biragoye.
Akiri chance rero.
Nona.
Ni gumpa kubitoye.
Ubu manze ndakwega ko nanje.
Yehe ndakwereke. Umuntu nkujya nta sokwe ni ruzi. Muguheza nta bindi.
Sha, ico cyumviro cyawe nico. Beba shachoera hehe mbira wangu. Hasiye kundi ikoresha ubunyene
ivyo nibigoye uraza na Miranda kwereke na ushaka brand nuyironka
papa
na michezo
kana nasuje niko mukura abirebire urambira ko karonka gusa jenda muri kokora wangu
none we ushaka ndabikubwire gute
none kari
sani noti Na uo shake jofi urarabi hezi.
Ya, nanja mwena guisha ya mendete ya fise wangu. Kumane mwena nini jema kuja mutamadu kura nyeko.
Sawa. Mwena mafaranga nuzotu ya roo. Siwazotu tangu na kujeri vya aso.
Mwena hawa mungu. Gabundi kakano karugura umutwe kwe.
Ee waruzi. He ubwenge buca bwipanga neza. Ibyiyumviro navyo bikaza bitomoye.
Ah umwiza rusha.
Ehe.
Na gutya mikona. Tsamuye kwitegura ubunyene.
Okay. Reka nje guhiga ku gakoresho. Nawe wiruka kurondera inzingwa gusa.
Bo wajidurira nganye dupanye tubigenza.
Ehe.
Wagiruje kunguri. Jewe niko niyumviriza ko kazi kimwiradi.
Wewe bizuzo utegereza kumviriza kazi.
Kubera iki?
Kugesho kuri shaho kene nibisanzwe.
Nene n'ubwa mbere umbonye nga. Urongira ndakwigane nanje ntangure gutekereza. Nivyo
shaho. Ndagutegere twadukobwa ugirisha kuru giswa.
ndakwisabye sha boss kunyihera amahoro kandi abantu mwarabuze ihero ry'imiti umuntu yitekerereje murondera kurondera ico bivuyeko
no duhinduriye wumva twareka kubyiyumvira gute cangwa abasinze kugurira rimwe mu kabari
wapi je numva taninyota mvise mbere numva umengo ndagwaye
Nugwaye ni hoja kwa muganga. Enta na interrogasu gitanga kombo utagikosora makuru.
Ndakosora. Nuno wamanga.
Asha kenshi.
Nuba wibereye kumwe na niyera wawe.
Nawe ararondiragwa ureke kudura yaga nabana mutanga.
Ariwe uratanguye. None harya we niyera mwavukiye rimwe.
Bana aho tutavukiye rimwe. Ivyumviro turabinka cyo kimwe n'abajya abana wigisha.
None kubigisha z'icyongerwe. Cyanke weho nabo wigisha.
Ego mugabo sindabigishiriza muhiye. Arero shabuje kuri gushira mu kuyaga. Nawe wugura kwiye kubiheho.
Eba, ayo mareso do muhare yawe ngeza hano. We nibiki?
Bizoje. Urazi ko ntakwa. We bajya abana bazogukwegera karambaraye.
Genda mu kabaresha ni waba wumva nyotewe.
We
mizi yose nta kindi mbwira tari.
Umugani wa mukejo ati nakujya ntitwanigana. Bisa ndakubise nigira.
Aba waruzi ngene uri kuvuga kuri mukamo kikongo ndajakaye je bizora
Mbega ife ifete nubwo cajyanye hamwe na gusiga nyamba bamatanye n'igitanda si gusa
uko ndababwira ko ngo ayukamera ni mugiwumva
kandi umunsi wose oya nawe nubuze urabyuka uje kota kazuru None bya bije umuntu akuzanira nijoro warabiriye.
Warabitwara ngiza ku kamera.
Eh.
Nabyo numva ashaka mukuru kandi mu mama numvise seme.
None kuvuga ngo uragwaye ntujaye gutobora icyo urwaye. Umva umuntu yo gufasha gute.
Nanje ntatonze. Umva no kimenya gute kandi nanje ntanza kwa muganga.
Erega ive turamenya. Ngwishe ubwari nyeko ntiwarama. Uranakumbura umbwire.
Bawe ndamubona nari kumubwira. None yari ho. Naho nokominduru ntiyonyumva.
Erika ifite natindi muvyeyi ariko ikugoye wombwiye. None sivyo ga mwana.
Nibambiye ngo ndigwaza ngo nukwanka gukora.
Oya nokuri ntagira ngo nivyo uri kuri igihisha. Ariko ubundaza ukuri naho utambwiye.
Ukuri kwa gute.
Hey.
Ari wowe ugira utangura
isaha. Ute
navyo nibiki.
Emwe, eka sinsa kushaka kunyumviritse. None ga ive.
Sa.
Wohakana kutibungenze.
Yo.
Byose nasowanya rabitsi.
None ngifite ninde bibabwiye n'ukuri. Muzi gute ko atababeshe uwo muntu.
Muriko nana, cyo ntacho reka kugira ubwoba. Ibyashitse byarashitse. Rero, viritsi. Ngomba kugufasha. Urati kukira umwana.
Ndagowe mutamaranye cabaje. Ndagusavye basi umunsi abiri kigongwe.
Oya, ntacho tekana ntacho zokubwira.
Urya.
Ahubwo viritsa. Washaka turabigende twokura yonda kugira wibanda n'amashuri
ibyo birabaho mushaka kunyica oya oya
we nuna yukukira umwana
nze n'ibiriwe
ninda ninde shubona wo twarinduka ivya
none kuyikorana n'ivyo byoroshe
n'ivyo byoroshe nyine
ndana vyo mu
bigarura abo umwana we none nushaka kwambara ibarani wacu
Nanjye nditinyira hoho.
Reka gutinya.
None munza na kwa muganga.
Oya ntabwo. Niwe ntibona yuko nkuze ihe ngaka gatunye mu kigo. Ejo bizuba byaheze byose.
Ubu na umuti w'ikirundi.
Ego ko kabigira ebe ni wararara.
Unoroje gute ko ivyo byo bitonyije.
Oya uviriza rwa mukoga. Uviriza. Je udashaka ko ndagufasha. Ndabiheba byose uzote wimenye uranyumva.
None nkoresha ibintu ntazigamana yanze.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 tujye ijambira abasezeye naho ubutaha
abintamenwa murakoze cyane bo muri studio ijambo nshuti zacu tubibutse ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu kandi n'amakuru mushobora no kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com usibye nyine ku maradio yanyu FM 104.3 mu Rwanda FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi
Mumbi bizabyuka
Abakunda ibyiza by'u Rwanda.